Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Ndabaramukije mwebwe mwese bakunzi ba radio Inzamba muduteze amatwi kaze muri ano makuru yo kuri uno uwa gatatu igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Mudukundire tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Ibiziga 21 by'abasirikare baguye muri Congo aho bari bagiye gutuza abagwanyi ba leta barakuruno uwa mbere mu ijoro niho byatahukanwa i Burundi. Bimwe babicanye ku cambu ca Rusizi i Buganda, ibindi bica ikaruruma muri Rugombo. Isaac Bamporubusa yanyurujwe itariki 30 amaze indwi zibiri atahutse avuye mu nkungiro mu Rwanda yoba afungiwe muri Bataillon Police Militaire. Nayo abarimyi b'umuceri bo muri komine Giharo intara ya Rutana bamenyesha abarongoye igihugu ko abarongoye umugambwe ku rwego rw'intara kuba ariko barabanyaga, basaba gukingirwa abo bambuzi nabo bagahanwa. Nongeye kubahikaza.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ana makuru tuyahereye mu mutekano muke. Ibiziga 21 bigizwe n'abasirikare b'u Burundi na bamwe mu gwaruka gw'imbonera kure baguye mu ntambara zimaze iminsi zivugwa mu karere ka Uvira mu ntara ya Kivu yo mu manuko byaratahukanywe mu Burundi mu ijoro ry'uwa mbere ushira uwa kabiri. Bamwe bacanywe ku cambu ca Rusizi kiri muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke, abandi bajabuka baciye muri komine Rugombo ahitwa Karuruma. Ido nido na Beni Akserakana.
Amakuru radio Inzamba ikesha abanyagihugu kwibarabara rya gatandatu muri komine Buganda avuga ko haciye ibiziga by'abasirikare 12 bitwawe n'abandi basirikare baboneka ko barushe cane nk'uko ayo makuru abandanya bivuga. Uyundi mugwa ajabukiye ikarurama muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke, abanyagihugu babo bakavuga ko babonye ibiziga 9 bakaba badakekeranya ko baguye mu ntambara zimaze iminsi zivugwa muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu mu bumanuko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Amakuru ava mu gihugu cya Congo akavuga ko izo ntambara zabereye mu bice bya Masango na Mwenga, aho bavuga ko ari n'abanyagihugu bahasize ubuzima abandi bakaba barataye izabo barahunga. Aya makuru nyene avuga ko izo ntambara zihuza abasirikare b'u Burundi bari kumwe n'imbonerakure aho bariko baragwana n'abagwanyi b'umuhari redutabara bafadikanije n'imigwi y'abamayimayi bacuditse. Izo ntambara zikaba zatanguye kuvugwa cane mu mpera z'ukwezi kwa Kigarama umwaka uheze 2021. Amakuru ava mu banyagihugu mu makomine ya Buganda na Rugombo avuga ko abo basirikare bari kumwe n'izo mbonerakure basahura ibintu harimo n'ibitungwa cane cane inka. Izo nazo izirenga 50 zari zashikiye mu ikambi 112 irongowe na Lieutenant Colonel Desire Ntihabose, zimwe ziramaze kugurishwa zija kubagirwa muri komine Mugina Inyeshenza hamwe n'Indora muri komine Gukinanyana. Aya makuru nyene akavuga ko hari zagurishijwe zijanwa kubagirwa ku macuniro yo ku Muzinda muri komine Mpanda y'intara ya Bubanza. Muri kino gihe amakuru ava muri divizio ya gatatu n'iya kane y'igisirikare c'u Burundi avuga ko ariko hegeranywa abandi basirikare bikaba bitegekanijwe ko baca baja gufasha abandi basigaye ku kibuga c'intambara aho muri Congo. Ku munsi wa kane w'indwi iheze, umushikiranganji Alain Tribert Mutabazi wo kwivuna abansi mu kiganiro y'abamenyesha makuru ariko arasigura ivyaranguwe n'ubushikiranganji arongoye, akaba yarahakanye ko atabasirikare b'u Burundi bari ku butaka bw'igihugu ca Congo.
Arakoze Beni Akserakana. Umunyagihugu Isaac Bamporubusa batazira tango yanyurujwe kuva kuwa 30 Kigarama umwaka uheze inyuma y'indwi zibiri gusa atahutse mu gihugu c'amavukiro. Amakuru radio Inzamba ikura mu basirikare bo muri Bataillon Police Militaire yemeza ko ariho afungiwe. Ayo makuru nyene akavuga ko hejuru y'ukuborezwa igufa bidasanzwe n'uba amagara yiwe yoba atifashe neza aho afungiwe. Kuva anyuruzwa haraheze ukwezi n'iminsi nta muntu n'umwe mubiwe arasubira kumukubita ijisho. Inkuru twateguriwe na Georges Nimenya.
Amakuru ava mu batayo polisi militeri Bujumbura hafi ya Mercedes officier garnizo Bujumbura amenyesha ko Isaac Bamporubusa batazira tango avuka mu kibungo muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega afungiwe mu gasho ko muri iyo kambi aho bita muri Serire. Ayo makuru nyene avuga ko kuvanyurujwe kuwa 30 Kigarama umwaka uheze yafungiwe mu bibanza bitandukanye harimwo ubusho bw'iperereza. Bamwe mu baserikare bo muri batayo polisi militeri bavuga ko batanguye ku bona mu gashoko muri iyo kambi vuba cyane kandi bakavuga ko amagara yiwe atifashe neza. Isaac Bamporubusa yahungutse aba mu gihugu cy'u Rwanda aho yaramaze imyaka 4 yarahungiye itariki 15 z'ukwezi kwa Kigarama umwaka uheze. Mbere yo guhunga igihugu yari umusirikare aho yiyita izina rya Gedeon Karikurubu aho mu gisirikare yakora umwuga w'ubushoferi ku ipete rya Caporal Chef yari umushoferi w'umushikiranganji wo kwivuna abansi Emmanuel Ntawumvuki. Igihe yafatwa amakuru ashikira radio Inzamba gato yakawe avuga ko yafashwe n'iperereza rya gisirikare acajanwa mu kibanza kitaramenyekana aho amakuru abandanya avuga ko yaborejwe igufa bidasanzwe mu gihe yari kwarasambishwa. Bamwe mu basirikare babona ko byari bikwiye ko hamwe yoba hari ico yagirizwa ko yoshikirizwa ubutungane. Ifatwa n'inyuruzwa ry'abarundi bahungutse riramaze kuba akatari gake mu ntara ya Ngozi na Kirundo eka n'ahandi. Abantu benshi bakabona ko akamo ka leta itera abahunguka ngo batahuke kugushaka kwabo harimo agahaze kuko abahungutse badaheza ngo umutekano wabo ucungegwe. Radio Inzamba gato yakawe twarondeye kuri telefone Lieutenant Colonel Defense Baranyikwa arongoye batayo polisi militaire ari naho Gedeon Karikurubu ariwe Isaac Bamporubusa afungiwe ngo atange umuco kubivugwa n'abasirikare arongoye ariko ntitwashoboye kumuronka.
Na George Nimenya turamushimiye. Abantu 23 baragandaguwe, 4 baranyuruzwa, 14 barahagarikwa hadakurikijwe amategeko hamwe n'abantu 5 basinzikarijwe ubuzima. Ibyo bishikirizwa na Augustin Mubona ajejwe kumenyesha amakuru mu ishirahamwe Akat Burundi. Ni mu cegeranyo cakozwe n'iryo shirahamwe kubijanye n'ihohoterwa rya kiremwa muntu co mu kwezi kwa mbere uno mwaka. Iyo shirahamwe risaba leta kugira amatohoza yimbitse ku bantu bagwirengero n'abicwa bagirizwa uburozi canke bapfa amatongo. Ni mu mwumviriza
urwego rw'iperereza rusandro kukira ibiro by'umukuru w'igihugu nibwo ruza imbere mu bakora ayo mabi yo kunyuruza abantu yo kubagandagura yo kubagarika hadakurikije amategeko hamwe no kubasinzikariza ubuzima rugakurikirwa n'imisoresore y'imbonera kure ifadikanije na bamwe bajeje intwara yo hasi hamwe n'abapolisi bamwe bamwe. Ibiziga bitogwa bikaba bica bihambwa gihuti huti ku itegeko ry'abategetsi bo hasi bo mu ntwaro hamwe n'abapolisi bo mu burere. Ivyo biziga vyatowemwo atamatohoza abanje kuba kugira ngo ivyo biziga bishobore kumenyekana umwidondoro wavyo ndetse n'ababagandaguye bashobore kumenyekana. Ibiziga byinshi byaratowe itashoboye no kumenyekana mu mihingo itari mike y'igihugu eka n'ibintu byo kunyuruza abantu na cyane cyane abanywanyi b'umugambo CNL hamwe n'abahoze mu gisirikare cya kera abo bita aba ex-fab banyuruzwa na bamwe mu bakozi b'iperereza na cyane cyane abantu baba bambaye umwambaro w'igisirikare abandi bambaye umwambaro w'igipolisi ndetse n'abambaye umwambaro w'igisivili ariko bafise ibigwanisho baba bari mu miduga ifise ibiyo bitabona vyarabandanije mu muri uku kwezi kwa mbere 2022 kwaraye kurangiye. Abantu bafatwa muri ubwo buryo bakaba badaheza ngo basubire no kuboneka irengero ryabo. Kubera ivyo vyose rero Cat Burundi irasaba leta y'u Burundi ikubahiriza umutekano w'abanyagihugu bose hamwe n'ivyabo no mu gukora amatohoza kuri ivyo biziga biza byatorwa mu mpande zitari zike z'igihugu. Ivyo biziga bigashobora kumenyekana hamwe n'ababagandaguye bagashobora kumenyekana hama bagahanwa. Kandi Burundi kandi isaba leta kwitaho tohoza ku bijanye n'abantu bicwa bagirizwa yuko ari abarozi abandi bakagirizwa yuko bapfa matongo kagira amatohoza kuri ubwo bwicanyi hanyuma ababikora bagaheza bagahanwa hakurikijwe amategeko.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri vy'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu vy'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Aka ni akamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Ubu naho dutandukire amakuru ajanye n'ubutunzi. Ubukene bw'igitoro co mu bwoko bwa essence na mazutu bubandanya kwibonekeza ku mastation atandukanye agize intara ya Kayanza. Station imwe ku munsi niyo ishobora gutanga igitoro mu gihe izindi ziba zugaye. Ubwo bukene butuma akazi k'abakoresha amamodoka yukunguruza abantu gahagarara, izikoze nazo zikidugiriza igiciro co kwiyunguruza. Inkuru ya Vanessa Muhiteka.
Mu bituro bitandukanye mu gisagara uko munsi ugiye niko igitoro kiboneka ku gituro kitarenze kimwe. Nko ku munsi w'Imana uheze no ku wa mbere ico gitoro cabonetse kuri station ngeni gusa. Ku muhinga mukuru wa mbere cari cabonetse kuri station BPP, ariko bukeye ku munsi wa kabiri nk'igice ca zitandatu zo ku mutaga cari giheze. Abo twayazi bavuga ko nabava mu ntara za Ngozi na Muyinga nabo baje kunywesha kuri ico gituro, ari naco gituma caciye gihera. Kubera kiboneka ku gituro kimwe kimwe ku munsi, abagikeneye usanga batondetse imiduga n'amapikipiki barindiriye kumwumwe ashikirwa. Ariko rero ibyo bituma hari abamara umwanya muremure ku murongo muri ico gihe ngo imirimo yabo itigende icumbagira. Ikindi ngo n'abatanga ico gitoro barabakura ko gike. Batanga akarorero nkaho nk'umuntu asavye igitoro c'amafaranga 15,000 bamuha igitoro c'amafaranga 14,000, uwusavye ic'amafaranga 20,000 bamuha ic'amafaranga 18,000 canke 18,500. Ivyo binye ivyuma bagapfa kuvyemera uko. Bavuga ko igihambaye ari uko na nkibaba barondera baba bayironse. Icerekeye igitoro c'amazutu co ngo nta nima na rimwe rirangwa mu gisagara ca Kayanza, bigatuma imiduga minini icihagarika imirimo. Nk'akaruriro, umukozi w'ishirahamwe Memento ryunguruza abantu mu mabisi muri ico gisagara yatumenyesheje ko mu gatondo ko kuri uwa gatatu ko muri ino minsi bahakora bisi imwe gusa. Mu bijanye n'amafaranga yo kwiyunguruza, abo bagendesha imiduga n'amapikipiki bavuga ko nk'aho bahora barihisha amafaranga 500, ubu barihisha amafaranga 1,000, aharihishwa amafaranga 8,000 ku ipikipiki, ubu ngo barihisha amafaranga 10,000. Bakavuga ariko ko bigoye kuronka abakiriya ngo kuko bataramenyera ibyo biciro. Aba n'abandi rero bagasaba leta ko ingingo yo kuduza ibiciro by'ibitoro yojana n'uko hoca habaho ikihagije kugira ngo bakinyweshe mu myidegemvyo.
Vanessa Muhiteka, urakenuye. Imyidogo ni myinshi ku banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga kwiduzwa ry'ibiciro vyo kwiyunguruza co kimwe n'igitoro bije bisongera isibe ku buzima buzimvye. Abanyagihugu bari basanzwe barimwo bamwe bamwe mu bavuganye na Radio Inzamba bagasaba ko leta yoraba uko itorera umuti ico kibazo c'iduzwa ry'ibitoro.
Ku by'ukuri uri kuraraba iriduzwa ry'ibiciro na kare twari mu bukene bunaho birunyutse by'ukuri, kuko uri kuraraba ubukene turimwo muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Amafaranga yarataye agaciro, duzwa naryo riravyunyuye kuko muri iki gihugu ikiro cy'umuceri cyahora ku 3,500, ubu naho igitoro badugije urumva biza kunyuka. Wa munyagihugu muto umwe wahariya mu cyaro, ubuzima bugiye kugorana kabisa, bugiye kugora kumva ngo turi muri leta nzeyi, turi muri leta senzi, leta nkoze gabo gacubona iyi leta niyo ije guhonyanga gukandamiza umunyagihugu.
Kuduza ibiciro si bibi ku bwanje, nuvuga ni byiza mu gihe abantu twese tuvyumva kumwe. Ariko kubona hadudije ibiciro, je mbona yuko hadudije ibiciro cy'umurengera ugereranije Bujumbura bisi yaduze ku mafaranga ashika 1,000 hagati mu gihugu hagati, ni ukuvuga badugije ko amafaranga ashika 1,000. Rero tukabona yuko ugereranije nuburyo abanyagihugu mu Burundi bafise ukuntu babayeho no munsi biraboneka yuko kwiyunguruza bigiye kugorana
biragoye nyene ibintu by'ubu barakidugije turabaduza ko amajana atatu kuva tubaho mu bwa mbere tubyumvise muri kino gihugu aho baduza venti sinkanti ubu n'amabisi yaduze nta nayagikora abantu bubaza n'amaguru ku kazi kubera nta mabisi ahari kubera amazuru ingorane.
Abarimyi b'umuceri bari mu mashirahamwe mu ntara ya Rutana komine ya Giharo baratabaza barongoye igihugu kuko bariko baribwa n'abarongoye umugambwe Sende DDD kuva ku rwego rw'intara gushika kuri zone babagiriza kubatorera aba barongora kugira baronke ingene bagurisha utwabo bafashijwe nabo bashiraho akarorero batanga ni gurishwa ry'imashini zibiri ziserukura umuceri zifise agaciro k'imiliyoni hafi 20 ariko urongo uyu mugambwe muri zone ya Giharo akazigura imiliyoni 3 gusa abicishije kuwo baherutse kugena ngo arongore urunani rw'ayo mashirahamwe. Ni inkuru tubaza Diane Nkuru Nziza.
Nkuko bivugwa na bamwe mu barimye b'igiterwa cy'umuceri bo mu kiyaya cya Mukazie kiri muri zone na komine Giharo bavuga ko indongozi z'umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Rutana hamwe na komine Giharo bariko barihagira ibikoresho by'amashirahamwe yabo. Abo barimye bari mu runani rugizwe n'amashirahamwe agera kuri 13 yose akaba arimira mu mwonga wa Mukazie. Icyatanguye gutera amakenga rero abo barimye ngo nuko abarongoye umugambwe wo ku rwego rw'intara rwa komine na zone Giharo bafashe ingingo yo gukura abarongoye urunani rw'ayo mashirahamwe bakabasubiriza abandi. Ni mu gihe hahora haba amatora. Amakuru atangwa na bamwe muri abo barimye nuko baranyikwa batazira Saginyo yashyizweho abanje gutanga igiturire cy'amafaranga yaba mu miliyoni inyuma y'amezi atandatu gusa. Surwa none yaciye yumvikana n'izo ndongozi z'umugambwe acagurisha imashini zibiri zisekura umuceri umukuru w'umugambwe muri zone Giharo Alexis Baragonwa abariwe aseruka. Ikibabaza abo barimye rero nuko izo mashini zibiri zaguzwe amafaranga atahasa sana n'agaciro kazo imiliyoni 3 mu gihe bo bavuga ko izo mashini zifite agaciro k'amafaranga yababa imiliyoni 20. Muri iki gihe amafaranga yahora yinjira mu isanduku y'urunani rw'ayo mashirahamwe akaba yinjira mu mufuko w'izo ndongozi z'umugambwe mu gihe ishirahamwe Kodema rishigikira leta mu migambi y'uburimyi yari yatanze izo mashini kugira ngo ayo mashirahamwe y'abarimyi yiteze imbere. Ubundi abusuma abakorerwa batangishwa amafaranga 15,000 babwirwa ko arayo gusubiramwo uwo mwonga 3,000 y'ikori ya komine Giharo igihumbi umwe wese atangishwa imbere yo guteragira ariko ntibaroswe icerekana ko bayarisha cukuri bakabona ko ayo mafaranga yose arayinjira mu mifuko y'izo ndongozi. Hageze kwimbura naho abo barimye bavuga ko umwe wese uko ari abanywanyi 1,300 bategekwa gutanga ibiro 2 by'umuceri no kuvuga itoni hafi 3 n'ubu atasiguro bararonswa iyo uwo muceri uja anwa. Ayo mafaranga batoza muri abo barimye bayagereranya hafi n'amafaranga y'amarundi 30,000,000 atozwa mu gihe cyo kwimbura umuceri. Abo barimye bagasaba inzego zitandukanye harimo n'umukuru w'igihugu kubagarukira ko kuko bariko baribwa n'izo ndongozi za komine Giharo hamwe n'intara ya Rutana zirorera mu gihe atawubahuka kugira icyo abagije kugutinya igitsure cy'imbonerakure. Twagerageje kurondera Sylvain Nzikoruriho arongoye umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Rutana ariko ntiyashimye kugira icyo abivuze ko Henova Hakizimana nawe na Alexis Baragonwa barongoye umugambwe muri komine no muri zone ntiturashobora kubaronka kugira ngo bagire icyo babivuze ko.
Arakoze Diane Nkuru Nziza kuri iyo nkuru yadutohoreje. Umuyobozi w'ishure shingiro rya Rukinga ya kane muri komine n'intara ya Rumonge bivugwa ko yahunze inyuma y'ugutera inda umwigeme wo kuri iryo shure akanamufasha kuyikorora. Mu muryango w'uwo mwigeme bakaba banegura iyo ngendo bagasaba ko abagize uruhara mu ihunga ry'uwo muyobozi bohanwa. Ido nido na mugenzi wacu Trifine Kaniwabo.
Uwo muyobozi w'iryo shure shingiro rya Rukinga ya kane muri komine n'intara ya Rumonge azwi ku izina rya Jackson Niyomwungere. inyuma yo gutwaza indumu igeme yiga kuri iryo shure yaramukuye mu ishure amuhenda ko agomba mujane babane amakuru ava ku mutumba Kizuka aho uyo muyobozi aturuka akanemezwa nabo mu muryango w'umwigeme avuga ko yahavuye amufasha gukorora iyo nda bimaze kumenyekana abarongoye umugambwe CNDD FDD muri zone Kizuka bafadikanije n'uwahoza arongoye uwo mugambwe muri komine Rumonge Innocent barateye ubwoba se uwo mwigeme yari afise intumbero yo gushengeza umuyobozi nk'uko abo mu muryango babivuga
arumvise yuko uyu muyobozi yahunze Jackson yakataye ishuri kandi bakanamusubiriza icyo tubivuga ko mu muryango nuko tubona yuko biteye isoni rero biteye isoni kubona abantu bari bageze gutunganiriza abandi aribo batungira ikibaba abakoze ikibi bakonona abana aho kubahana bagaca bafatingira ikibaba bagaca bahungisha ubifitemo uruhara twarabimenye neza nitwa Innocent abiyumva niwe yahora arongoye umugambwe CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi muri komine Rumonge yarakoresheje igikenye yaratumye ko si uwo mwana amutera ubwoba
mu gihe Jackson yo mungere yariko ararondegwa kugira ngo ahagarikwe amakuru avaho mu Rumonge avuga ko yoba yaramaze guhungira mu bindi bihugu abandi bakavuga ko yoba yahungiye mu gihugu cha Zambia abo bo muri uyu muryango w'umwigeme yakorewe amabi basaba ko uwo wese yabigizemo uruhara yokurikiranwa agahanwa n'amategeko kugira ngo iyo ngendo mbi hagarare
cyose abasanzwe yuko ababikoze bakabanda tumwa ko bakabazibaye ngombwa bakanahagare ku mabanga kuko n'ibintu biteye isoni twebwe turi mu kabaro kenshi
twarundiye kuri telefone Innocent yahoze arongoye umugambwe CNDD FDD muri komine Rumonge agira icyo ashikirije kuri ibyo avugwa ko ariko telefone yiwe yari mu kibanza cya kure
arakoze Trifine kani wabo ni nonga haduciye dusozera no makuru mwakoze kudukurikira muri benshi mwari kumwe na Jose Nkaze mugira amahoro iwanyu naho ubutaha.